mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahaje
muri nsanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko mu bihugu bitari bike hacibonekeza ikibazo cyo gufasha no gushigikira biboneka abagwaye indwara yitwa autisme. Abenshi mu bana baba mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, ONU isigura ishimangira ko bigorana ko baronka ibigo bibitaho. Ibi bikaza rimwe na rimwe byiyongera ku gukumirwa mu kibano. Ino ndwara umwana yigwaye naho hari ibyo usanga atandukaniye ko n'abandi, iyo yitaweho neza abaganga baremeza ko ashobora guherekezwa mu buzima bwiwe akabaho yisanzuye, naho hari ibyo usanga adakora nk'abandi bana baba bangana. Muri sanga ino munsi turadabira hamwe rero ingene abana bayigwaye mu gihugu cy'u Burundi bitabwaho n'intambamyi bahura nazo uko iki kibazo cifashe. Abo twabatumiriye ni Madame Jeanne d'Arc Nduwingoma, atwara ikigo Centre Talita Kum Autisme mu gihugu cy'u Burundi. Jeanne d'Arc, mwakoze kwitaba kino kiganiro cacu.
Ego, mwakoze kudutumira.
Turikumwe kandi na Madame Aurélie Gahimbare, ni umubyeyi afise umwana arwaye indwara ya autisme. Madame Aurélie, mwakoze cyane kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo mudusangize ubuzima bw'umwana wanyu n'ubuzima bwanyu muri rusange. Ikaze muri isanga.
Mwakoze cyane mwadutumiye.
Ego, reka mpere kuri Jeanne d'Arc Talita Kum Autisme. Ni kigo kime rudende nimba ntibeshe nimba taca kabiri kihari nziko kime gusa mu gihugu cy'u Burundi. Niko kiri, niko biri, ni kigo kime gusa kiraba abo bana barwaye indwara ya autisme cyane.
Ego, ni kigo cyihaye ihangiro yo gufasha abana bafite icyo kibazo no gukurikirana imiryango ifite abo bana, kubera yuko twasanze n'ababyeyi ntibazi icyo iyo ndwara ya autisme, kandi usanga batamenya n'ingene bafata mu rugo ngo abana babo babafashe ego bashobore kumenya kubaho no kubana n'abandi.
Ijambo Talita, umuntu ngira ngo nk'abamaze kusoma Bibiliya canke abakristu batandukanye, ni ijambo basanga muri Bibiliya. Kubera iki mwashimye kwita ikigo canyu Talita?
Ni kubera yuko ubwa mbere canyizwe n'abakristu, kikaba ari n'indwara kuva no ku isi yose bavuga yuko ntibarayitora, kubera yuko uko umwana umwe ayifite itandukanye n'uyundi, ukuvuga yuko izi cyane iri metrize cyane. Ni kuri iyo mpamvu twayishimiye kwishyira mu mibereho y'umugamba kandi cyaratanguye uko bigenda neza.
Hanyuma ga Jeanne d'Arc, hari ibitigiri mufise by'abana baba bafite indwara ya autisme mu gihugu cy'u Burundi?
Iyo ni kifisi haye kwa nje gutangura tuni batoya nabana dufite tuzi ama nindi objektif kuri kya ni gusensibiliza mu gihugu cyose niba tudashobora kugira cigwa cisanzuye tuje kumenya abana icyo kibazo ego
gushika ino saha abo muri ko murafasha muri talita kumwe bangana gute
ubu dufite abana 12
baza bavari
prise en charge n'ikigo baraza bakirigwa ego bagataha kumugoroba
umuntu yumvise ingwara ya autism muri make ari ubwa mbere yumvise mu isigura gute gajanda
gerageje kubishyira kuri mu cyacu cy'ikirundi ni ingwara ifatiye ku miterere y'ubwonko ishobora kugira ingaruka ku myifato kandi ni umwana dukigumana ubuzima bwe bwose kenshi aho ubumenyi bugeze mu mahanga bashobora kuyimenya no ku mezi abiri atandatu ariko kuri ifoto itangura kuboneka hagati y'amezi cumi n'umunani mirongo ibiri n'ane imyaka ibiri usanga umwana yari yatanguye kuvuga ama ugasanga biragabanutse ugasanga bagira imifato umuntu atamenyereye kuko umwana akunda ikintu kimwe n'umwana yigunze akina wenyine kandi agakinisha akantu kamwe wamuhamagara ukamenya anakunda ibyo ni bimwe mu bimenyetso
Madame Aurélie tumunabashimire kandi ko mwemeye kuza kudusangiza ubuzima bwanyu aratubwiye Madame Jeanne d'Arc bimwe mu bimenyetso by'umwana afise indwara ya autisme umwana wanyu mumutubwire gato nimba ritabangamira wewe uko mwabimenye uko ameze mwagiye kumenya ko afise iyo ndwara ryari
twebwe imfura yacu niwe ndwarwaye yavukiye hanze hanyuma umuntu akaza arabona uko umwana akura yuko hariho amasinyi wabona atavuga ko tuvuga papa mama uko umwana akura ukabona ko atariko arabivuga kandi ukabona ko niyo muhamaganye atakurabye niyo muri ko muravugana amaso yiwe atakuraba mu maso hanyuma kubera twari kumwe n'abaspecialist baratangwa rero baramugirisha ama exercice ntibashoboye batubwira ati ni autisme ariko baratwereka ingene dushobora kumufasha umwana agashobora kwiga buhoro buhoro kuvuga nk'uko madame Jeanne d'Arc yabivuze bigaragaza kimwe ku bana bose urumva ku mwana umwe wese ugenda uraba ugerageza ikintu kimwe ukaraba ko gikunze ugacubandanya kidakunze ukagerageza ikindi nk'akarorero mwumvise ko ari abana bashobora gukunda ikintu kimwe bagakinisha nk'icyo gikinisho kimwe kandi umwanya muremure nk'ubu nka twebwe yarashobora gukinisha nk'akaduga wabonye rero yagumye ku modoka umwanya muremure waca ukoresha imodoka kugira umwigishe kuvuga imodoka ipime ukagerageza buhoro buhoro kandi abari abana nubwo baba badashobora kuvuga ngo bakubwire icyo biyumvira si kuvuga yuko badafite uko biyumvira si ukuvuga ko ubwenge buke ubwenge buba buhari ariko biba bibananira ingene babishyira mu majambo ni ukuvuga rero ko tuca tugerageza kumuha ubundi buryo bwo kutubwira icyo yifuza n'icyo akeneye adakoresheje amajambo hanyuma uko umwana agenda arakura ayo majambo agenda arayiga hari abo bizoshoboka bakazovuga ariko hari nabo bidakunda ko bavuga mugabo la science iramaze kwerekana ko umwana umutanguje kare kumufasha akiri muto bimufasha cyane rwose kuca ashobora kuvuga gushoboka avuga si bose bazovuga mugabo bose abavuze babatanguje kare donc nicyo gituma twe tumaze gushika i Bujumbura twifuje kumenya igiki gihari na twebwe turatwihansenya mu nyuma rero tuva tumenyana na ba Jeanne d'Arc nubwo umwana wacu ataja muri iyo centre hariho service menshi kandi n'ayandi menshi azoza araza yuko fasha abazi basta baani basta utimizi.
Hanyuma mwiki umwana wanyu mwagiye kubimenya ko afite autisme afite imyaka ingahe?
Umwana wacu twabanje kumva n'ubwo batanguye kumusiga afite imyaka ibiri atavuga, hanyuma bahava baratora icyo bita trouble déficit d'attention, donc kudashobora kwikonsantra umwanya muremure. Afite imyaka itandatu niho bahavuye baduha diagnostic ya autism, ariko kuva afite imyaka ibiri yari afite abaspecialiste baza baramukurikirana, yari afite abo bita ba orthophoniste n'abagerageza kugufasha kuvuga, batwereka twebwe ingene nawe twamufasha, nabo bakongera bakaza baramwigisha kuvuga, hariho abapsikologe bamufasha, natwe bakongera bakadufasha bakaza baramugirisha amaterapi. Hariho amaterapi menshi bagirisha abana bari bafite autisme kugira bagerageze kubafasha kwate kuvuga cyane no gukomeza gukoresheje intoke mugabo gushobora gushikiriza icyo bifuza n'icyo bakeneye.
Ubu afite imyaka ingahe?
Ubu afite imyaka cumi kandi ariga, tutanabikubwiye nta n'ibyo wumenya kubera justement izo terapi yazigize hakiri kare. Aravuga, baravuga neza nta kibazo no gusoma arasoma. Icyo abaspecialiste badufashije kandi n'icyo mba numva na jewe noterera ababyeyi bafite abana bafite autisme, baba bazi ubwenge umaze gutegera ubu ingene biyumvira. So nk'umuhungu wacu twabitegereye kare ko wewe ikintu cyose asomye cyangwa ikintu cyose abwimwo icisanamu ntacibagira, yamaze kukibona kica kiguma mu mutwe. No mu kwiga kugira umuntu agenda imbere y'ishuri akigisha abana aho onye ntashobora gukurikira, mugabo umuhaye igitabo canditsemo ivyo ushaka ko yiga, umweretse amasanamu n'ivyo ushaka ko yiga, avyiga n'ingoga cane gusumvya umwana adafise autisme. Urumva rero umubyeyi canke umwigisha canke umuntu wese ariko araherekeza umwana afite autisme, akazi ka mbere kagoye nako gutegera ingene servo y'uwo mwana yiyumvira iki tumufasha. Umaze kubitegera ucukoresha izo force, ucukoresha icyo ubona afitemo inguvu nyinshi kugira ushobore kucumwigisha n'ibindi.
Muvuze muti ariga umuntu ataye babari nta n'ibyo mumenya, nuko ko agenda ku mashuri cyo kimwe n'abandi bana basangiye yiga mu mashuri hamwe n'abandi bana.
Ubu unye twaciye tumureka agakurikira programme internationale yigira muhira, akaba afite umwigisha amufasha. Systeme scolaire twasanze ihari yose n'umwigisha ajimbere akigisha, ibyo nabyo ntibimufasha wewe kwiga, ugatusanga tuba turi kututakaza umwanya, kandi nawe yonamuremera yonakwiga ngo ashobore gushikana iyo plein potentiel, ngo ashobore gushikana kuco ofeti yaremye kuco Imana yamukwiye gukora kuri ino si. Agiye muri sisteme ubigirisha ukoresha amatwi kugira wige, wewe wakoresha amaso kugira yige. Urumva ikintu umubwiye umubwira donc ku munwa aracumva, mugabo ntakifata ku mutwe n'ingoga nk'icyo yisomeye. Umaze gutegera umwana metode d'apprentissage ingene wewe yiga, nawewe ucurondera bya bindi washaka kumwigisha ukabihindukiza ingene ubyigisha kugira nawe ashobore kubitegera.
Hanyuma iyo programme abakurikirana yo hanze yigana n'abandi bana basanzwe bafise autisme ntawe canke n'umwana ashobora no kwiga rimwe na rimwe
n'abandi barayikoresha? Ni programme no ni di programme ziba ziri disponible même en ligne, n'abandi barazikoresha. Igitandukanye gusa ni uko ariko nitome gico gitabo hama ukamufasha nyine afite ibibazo, mugabo ni nkuko twofata n'iyi programme scolaire yo ngahe Burundi, umuntu akayihindura akayikoresha akayishyira mu masanamu akayishyira mu bitabo, aho umwana aba afite guide akurikiza ku munsi ku munsi. Nico kimwe ni kubera gusa twebwe sisteme yo ku ishure itarasira kuri iyo niveau ikiri umwigisha cy'imbere akasitunga kandi we umwana akeneye kubyisomera byose.
Yego, murakoze cyane gose Madame Aurélie Hama. Madame Jeanne d'Arc, muri tarita rero mwumvise ibyo Madame Aurélie atubwiye, numva umengano ubuhinga buhanitse kandi hariho n'abana benshi batashobora kuronka mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe abo mufasha, ko twumvise ko umwe agwaye akagira nk'amasinyo aya ugasanga byoroshe ko yiga akoresheje amasanamu, hari undi byokoraho ko akoresha indirimbo cyangwa akoresha iki, abo bose murashobora kubarabira icyo bakwiriye murasa ubwo buhinga?
Ego ego, niko dusanzwe dukora mu kigo cyacu. Umwana wese afite none kujya mu kindi particularité ziwe, umva tumufasha mu bijyanye n'iyo particularité yiwe. Aya bana bafata ibyigwa bumva basahora ikigo bakoze ku kintu bakagikora ko abagira ni kwereka yabwira haba n'abandi abamayimara ukoresheje ego nka tablet. Hariho ego n'abandi usanga bakunda ikuduga ukoresha n'ifasi bakunda n'abandi biryohera gukora ikintu bariko bakorera mu mazi ukora mu mazi.
Hanyuma
umwana wese kuja muri fasi yiwe ariko bize zose ni kubanza kumenya ikintu akunda, nicyo tubanza kurondera. Ego ikintu kimugwa neza kimera neza tukabona kubandanya.
Ariko kugira ngo turinde tugira ngaho hose aho murinda muvuga ngo umwana muramenya icyo akunda, abazi bari babigiramo uruhara runini imbere y'uko bashikira ikigo tarita
birafata umwanya muremure kenshi kumwe n'abazi atugitangura. Abazi ntibazi icyo cyose, ntibazi icyo cyose, umva iyo utazi kome ikibazo umuntu afite umenya ngene mufasha. Umwe nsabwe kudufasha abana tukabaha ivanshaje yabo n'abavyeyi tukabagira amaformasiyo yabo tukabamenyesha icyo ari cyo cyose. Ego tugerageza gukorera hamwe tukarabonemere gusigura imyifatire y'umwana n'umwe uko icyo isigura icyo aba ashaka kuvuga. Kenshi usanga harimo abana adashobora kukubwira ikintu akeneye, ugasanga gufashe ukuboko akakuvuza akagira ukore ikintu ashaka cyangwa ikimuhe. Umva ibintu no kubisigira ababyeyi kuyabwira umuntu yabafasha. Ego n'ibijyanye n'ingaburo igira kumwe neza, kenshi usanga hari n'abana badafuye ibisyose cyangwa bitoraguza.
Ego murakoze cyane Madame Jeanne d'Arc, ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika bafite icyo babaza ku ndwara ya autisme, duhereye kuri Vena. Vena ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego ndabumva.
Uherereye Vena?
Ndi mu Rutana muri komini Musongati.
Mu Rutana havugwa make?
Umusana n'amahoro. Kabla kamaze gutaka kugubonisa bakahuye turashima.
Akabazo kawe?
Ego akabazo kanje nagomba zo muganga urabona iyo ngwara ya autisme koko abana benshi ntibakunda kwitabwaho kandi bakunda kuramba. Nagomba se n'utahura kubera hano benshi bashobora kubona abo bana muganga ntibamenye yuko yoba ari iyo ngwara. Mushobora kutubwira ngene umwana yoba yovuka avuka ameze cyangwa ngene yoba ibimenyetso bikurikira hanini?
Vena, mu bo twatumiriyemo harimo gukora mu kigo cyitwa Tarita citaho abana bafise iyo ngwara n'umubyeyi afise umwana ayirwaye, urumva nta muganga arimo ariko bose babifisemo uburambe. Hanyuma ku batumiye bacu Jeanne d'Arc na Aurélie, twasaba imbabazi ijwi ry'Amerika dukorera muhiri wacu ibiganiro tubitegura imbere ko birengana. Birumvikana ko hariho abanyagihugu babaza ibibazo bimwe bimwe twari twamaze kugaruka ko, ariko rero reka tubahe ijambo mu ishuri Vena muri make kuri ako kabazo kiwe ko gushaka kumenya ingene umuntu ibimenyetso nyamukuru. Tu Aurélie, urashobora kudufasha kwishaka ako kabazo?
Eko.
Eko.
Ibimenyetso nyamukuru nka twebwe twatanguye kubona imbere ko dutangura guca tushaka kumenya ibiba nuko umwana hageze ko avuga rya majambo asanzwe mama papa ubona atavuga umuhamagaye ukabona ntahinduke ukamenya ngo ntiyakumvise iyo uhinduye ukuntu wari usanzwe ugira uyu munsi nk'ubu mu gatondo umwana musanzwe muja gutambuka hanyuma ibyo mubihejeje mugakora ibindi umunsi ubihinduye iyo otwo mwahora mubikoramo ukabona yashavuye cyane rwose ukabona ko yaryohewe hari aho iyo baryohewe bikubita iyo bashavuye bakikubita ukabona nyine ko atamaho afise iyo habaye ishanjuma nuko udashobora no kuraba mu maso uri kuramuvugisha ivyo vyose ni amasinye buhoro buhoro butangura kuza urabona ko hariho ikitagenda neza ugashita ngo hariho kwegera abaspecialiste kugira bagufashe bafashe n'umwana
yego hari ico mongera ko ga madame Jean d'Arc
ego hariho abana manjye umubiri umubiri wabo ukura kujya bisanzwe kw'abandi bana iyo katabimenyetso byo ku mubiri usanga bifate nk'amaso afite ikibazo cyangwa amaguru usanga ari umwana umubiri ukura nahumanwa nk'abandi bisa yuko ubwonko bwe bukora ukundi ubwonko bwe bukora ukundi bukora neza ariko bukora ukundi bakunda kuvuga yuko iyo umwana umotise arumva ariko ntatahura kenshi usanga umwana umuhamagaye umenga ntumwumva umenga ntakumva umenga ntakumva ariko we arakumva ariko ntatahura ibyo ukamubwira kenshi bituma usanga adakurikiza ibyo wamubwiye ukamenga kenshi ugasanga umubyeyi asasa ari kumwumva umwana ariko aramugabira ariko usanga siko bimeze nuko gusa adatahura icyo ashatse kuvuga nicyo gituma kenshi usanga umubyeyi ingene ufashe umwana ari kumusigura ikintu cyose akinjiye indani kumwe madamu Ofelia yabisigura kare ukigisha umwana ugusaba ko ari akoresha amasanamu kugira ubimutahuze neza icyo ushaka kugira kwa gukorera
vena watomokewe ku kabazo kawe
ego natomokewe gusa icyo twosaba ni uko twosaba leta yuko yashyiraho igikoresho kuri kaso hari inyuma cyane abandi basaba bafite ababitaho nenda ni bazi no kumenya icyo twosaba gusaba urakoze cyane ufite usigura muduhaye
ariko hariho akantu uvuze ntatahuye neza ubwo usaba leta kugira iki
ishyira ibigo byo gukurikirana usanga ugusanga bihatwitaweho n'abandi batararenga bakomeye haba mu miryango cyangwa no mu bigo ukamenya agaciro
eko urakoze cyane vena ngaha mu Rutana ugire umunsi mwiza
eko nabwo murakoze akazi keza
Vena aragarutse ku kintu avuga ati leta yoraba uko yitaho abana nk'abo ibigo bikagwira ni cyahe ikintu kuko urumva aranavuga ati ni ingwara abantu benshi batazi kandi nibyo koko abantu benshi ingwara ya autisme usanga batayitahura ivyo bigo bihura kubera ko iyo ngwara ni nshasha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko batigeze bayitahura cyahe kubera ikiga madame Aurélie Kugawa
je kubwanje nibaza yuko hariho kubura abaspecialiste bashobora kuyidiagnostika usabye mu isi yose ubunye isigaye iri yaragwiriye cyane hari ibihugu bakubwira ko ari umwana umwe ku ijana ibindi bihugu bakubwira ko ari umwana umwe ku bana 68 donc ayo mashifu ariho ku isi yose turayabona rero nk'aho i Burundi nkaca nibaza ko usanga tutaronse abo baspecialiste bashobora kugira iyo diagnostic ugasanga umwana bamushyize mu ishuri bakibaza ngo ni ukutagira ubwenge kudashobora gukurikira ariko ugasanga sipa kutagira ubwenge ni kubera wewe ubwonko bwiwe budakora co kimwe nk'ubwo bwabo bose nibaza rero ko ikintu cya mbere biba ariyo sensibilizasi abantu bakamenya ko ibaho bakamenya ingene imeze hama
umuntu akagira ibyo bigo nibyo mugabo akagira no mu mashuri urazi mu bihugu hanze mu mashuri basigaye bagerageza kuza barabashyiramo mu ishuri hamwe n'abandi bana ukaca umwakompanya mugabo ari kumwe n'abandi kugira nawe ntiyumva umengo ni gitabwa kugira akurane hamwe n'abandi mugabo hakaba hariho abantu bashobora kuza barabafasha kwa adapta ufeti ayo mashuri bari kwiga ibiharuro igifaransa icyongereza ibyo byose bakwiye kwiga system scolaire ikagerageza nayo kwa adapta kugira abo bashoboye kuja mu ishuri baje mu ishuri kubera usanga ubwenge babufite vraiment kubera gusa ubwonko bwabo bukora diferama
hariho n'abakunze kuvuga bati hariho n'abusanga bafite ubwenge bwinshi cyane gusumba abandi ugasanga monde ngo babivuga gutumenye ngo monde yabo barimo twe nitwe abandi bantu bandi usanga batayitahura hanyuma gajandarki mwebwe muri kumurakira abo bana akabazo ka vena wo mu rutana wakumvise avuga ati si benshi bayitahura ababyeyi bobo bazana abana ubona ari ibintu baba baratahuye hakiri kare ku buryo babafasha gutahura uko bari imyumvire yabo hakiri kare bikoroha ko mubafasha kubaherekeza cyangwa babashikira barateze
n'ababyeyi kenshi umwe nabibabwira kare usanga nta bumenyi baba bafite kuri iyo size hariho abazi benshi n'ibyo ari byo babona umwe nayifata gutyo hariho n'abafunze usanga hajya n'abashyitsi mu biraba banyegeza abana mu byumba bakanabasohokana kubera yuko maze n'imiryango yacu imeze umwana atumamaze ntadukoze isoni ugasanga baramunyegeza ariko umwana nawe uko umunyegeza niko n'imyifato ziba ziri cyane ahubwo ni kumufasha ababyeyi bacu barabona ikibazo aho kiri kandi ntabeshe baragerageza ariko ati turongereza ubumenyi bwabo turongereza ubushobozi bwabo kugira bashyitse gutahura umwana bashyitse no kumufasha
abenshi mu bumufasha nabo mu gisagara hari abazi babagana bava hagati mu gihugu cy'u Burundi
ubu ariko hari abazi bava mu gihugu hagati ariko ntituragera gukorera uyu mwanya twari tukiri bashasha batanguye umwaka uhetse ukwezi kw'icyenda kuko dukorera i Bujumbura turagira amanama n'ababyeyi rimwe mu kwezi ikaba ari inama yo kuganira umwe akaguruka akavuga ibyabayemo ne kandi hakarabaho na formation kuyisije inimwe n'iyindi ego bigafasha kungura ubumenyi bigafasha kuguruka mwataka ego akayaga kuguruka kuby'abandi
abo mufise bafite hagati y'imyaka ingahe gushika ku myaka ingahe
umwana muto dufite itatu n'igice imyaka itatu n'igice mukuru areka imyaka cumi n'itatu
mugategekanya ko mushobora kubaherekeza kuva kuri iyo myaka gushika bashikane nk'imyaka ingahe
ibyo nabyo dushobora kumenya bivana na ritme y'umwana bivana ritme nyine kivuga niwe sinzi ko ari umuvuduko bivana ritme y'umwana yo gukurikira ego hari abo binyaruka hari n'abandi bifata umwanya usanga kugira afate ikiribwa cyangwa afate ubanza gukoresha uburyo bwinshi atari mu bihitamo gusatu ibigwiza kandi ugasanga ikintu kimwe agifashe aba gifashe rimwe na rimwe abafashe mu mutwe
madamu Oreli umwana iyo aramutse afashijwe kuva kuri iyo myaka gushika kuko yavuze ati dufite gushika ku cumi n'itatu haragera igihe umwana ashobora kuba mu buzima bwiwe wenyine atamubyeyi ataki akagenda akipangira inzu ya wenyine byose akabyikorera atarinze gufashwa n'ababyeyi cyangwa
abarigoze umwana wamuherekeje kuva akiri mutoyi nk'uko madamu Jeanne d'Arc yatwaye abivuga ikintu yamaze kwiga aba yamaze kuciga abana bari b'abawutise usanga ofite hari n'abavuga ngo n'abaserisiyalisite ni ukuvuga uko kuntu akiri umwana muto akunda gukinisha kamwe akakamenya kose ku mutwe niko niyo amaze gukura yinjiye muri kunda kisha ashobora kuzomubeshaho ashobora kucabamo umuspecialiste muri cyo example mutanga ni Silicon Valley kuzungu abantu baba autiste kubera babari muri ibintu by'amodinateri bakunda bagaca babyinjiramo bigaca bibapasiona kikabatunga icyo kintu mugabo bakongera bakabaho ubuzima donc bumeze neza mugabo ni ukuba bisaba ko uba wamuherekeje hakiri kare mugabo hakaba uzi n'igihugu cyarashyizeho sisitemu ifasha abo bana kuzoshobora kuba kifofeti muri sosiyete wumva nk'ubu nka santfatakakumu ibafasha ari abana bato iriko irabaherekeza iriko irabigisha mugabo urumva indoro ya santfatakakumu nta kigo cyiyokwita abo bana gusa ugahita usanga abo bana harimo ubuhunyi bafite imyaka irenga bafite mirongo ibiri irenga bicaye mu mazu atacu bashoboye gukora kubera atawiyumvire kukibigisha nibaza ko na santfatakakumu haraciye igihe abo bana bazokura mugabo uburyo bubonetse nabo bamaze kwegera akarongera ikintu abigisha kubera urumva nubwo ko tuvuga ko ari indwara ubu benshi batangiye kubyita différence donc neurodiversité kwari ukundi kuntu ko kwiyumvira n'ukundi kuntu ko gukora mu bwonko kuko rero urabona ko abana benshi bavuka babifite ni ukuvuga yuko nta zindi posibilite bazihari mu myaka iza igihugu amakompanyi yarangaje abantu twese tuzotegerezwa gutora ingene tugira duhindura ibintu bimwe bimwe mu byo twaba dukoresha n'ibyo yose kugira nabo bashobore kuza gukora kubera bafite ubwo bumenyi bwo gukora nk'uko usanga hariho ibihugu biteye imbere imiryango bayihinduye ingazi bazihakuye kugira abaza muri ya makinga y'ibimuga bashobore kwinjira niko rero natwe bwo tuzotegerezwa kuraba ibintu byose dukoramo mu isi yose ingeti tuzo turabihindura buke buke kugira nabo biyumvira ukundi basa ubwonko bukora diferamo bukora ukundi nabo nyine bashobore kuronka ikibanza cyabo muri sosiyete
hariho umwe mu batwandikiye kuri Facebook yacu ariko yadutumye kubabaza ikibazo ntashimye ko tumuhamagara abaje ati ubwo iyo ndwara ya autisme si yayindi kera twahora twumva yuko abana baba ijambo yakoresheje sinshimye kurikoresha ariko reka ndarisubirize baba bafise akagwara kata baba bafise indwara yo mu mutwe hariho abo babara mwibaza ko baba bafite abana bafite autisme mbwa bazitiranije n'iyo ndwara yo mu mutwe gatoni
oreli ego ngere kateri ishure ego cyane nk'uko urumva njyewe nashyitse mvuye hanze nkaca mbona umengo ngaha umuntu wese afite ukwibwira kutari nk'uko abandi ubwo nyine baca bafata umengo ararwaye mu mutwe mugabo abaspecialiste baramaze kwerekana yuko muri aba bana bose bafise autisme ni juste 30% bafise retard mental donc bacirewe gato isi ukuvuga ko bagwaye mu mutwe ni ukuvuga yuko petetre nk'umwana w'imyaka 10 yobwira nk'iby'umwana w'imyaka 5 donc ni gucegwa gato mu mutwe mugabo onye ni 30% gusa bafite diagnostic urumva ko ari bake mugabo kubera uyu mwana batavuga ugahita usanga mu mico y'abarundi kuvuga niko kuntu konyine umenyeka niko kuntu konyine uvuga icyo wiyumvira nta zindi metode zihari umuntu aca gushyira muri mu mugwi w'abagwayi mu mutwe kandi mu mutwe abakwinje ibyo rero bidaca bituma n'umwana aguma yiyugaranye kuri we muri we nyine ntanagerageze no gutuma n'urutoke n'icyo ashaka kuko yamaze kubona ko abo bantu bamukikuje abo bantu bari iruhande yiwe baramaze kubona umurwayi mu mutwe nta n'ikibanza bamuha ibyo bica bituma umwana aguma yiyugaranye muri we nyine ntazoshobore gushikira iyo potensiyeli kandi yarayifise muri we mugabo utagiye kumurondera ngo umwereke ko nawe afite agaciro ngo ugume ugerageza kumuha ubundi buryo bwo kukubwira ikiri ku mutima uwo mwana ntazoshobora gutera imbere
mubana mwakira gajanda arke mnitalita kum hariho awo mwakire mwona yuko vizukuri bari barakumiriwe n'imiryango reka tureke no kujya mu miryango ikibano aho biga hariho abo mwakira mubona ko batigeze bakirwa neza
ego mu ego kora kenshi buko yabivuze madam Oheri uko tubona uko amashuri yo ngaha ameze ni abana baricara mwigisha akaja imbere agasigura akigisha amakara y'ibyo bakora abo bana bacu rero wasanga kenshi baca basohoka ku ishuri yarama mu ishuri yaguma asohoka hanze wasanga rero mwigisha ntamutahura agaca amureka wenyine usanga nayo ari hanze atembera wenyine kwamara nyene baramuretse ntibagira ikibazo afite ego ntibagira ingene uwo mufasha ego hama no muhira kenshi usanga kenshi ni bamwe bamwe nk'abo dufite wasanga kenshi ko umwana batamutahura ingene ameze usanga bagaca bamuha bamukorera byose nk'uko umenga ego ntacyo yashobora kwikorera kandi bashoboye kumwereka byose ashobora ego hagiye n'ibyose uko abyumva byose akabikora neza nk'uko usa umwana byose ari gukorera kandi ushobora byose abikora ntabe n'umwanya dufite mu kigo cyacu cyo gukora utuntu n'utundi ugasanga abana babikora neza babikora neza nk'abandi ego no muhira n'ubu niko biragenda neza batari kubishyira mu ngiro no muhira
ndashobora kunganira madamu Jeanne
yego madamu Aurélie
kuri icyo kintu cyo gukorera byibuze abana umubyeyi yamaze kumenya ko umwana afite autisme aramenya ko ata kintu uyu mwana azokufuga ku gihamana kuko uvuga uti umwana w'imyaka munani abonye ibi acabigira kuko yari amaze gushikira iyo myaka abo bana baba autiste urabigisha byose umaze rero kumenya ko byose uzobibigisha utegerezwa gutangura kare ni ukuvuga ko nk'uyu muje w'uyu muhungu w'imyaka cumi ubu unye asigaye azi guteka ariko ariga guteka ariko ariga kubera nzi yuko atari umuntu azobona bakoze umureti nawe nyine acawukora kubera ngo yakwije imyaka ikintu cyose tugenda tukimwigisha nicyo cyiza cyo kumenya ko umwana afite iyo diferense ukabimenya hakiri kare kubwira nawe umuherekeze hakiri kare ni ukuvuga ko no kujya gukibarabara urajyana ukamwereka rimwe kabiri gatatu kane gushika abimenyere nta kintu na kimwe azomenya ati kubera yakwije imyaka nk'uko ubona ati intuition nk'uko ubona uti umwana ageze kuri iyi myaka aramaze kumenya kuza gukongororera ikintu hapfa ukivugira hejuru abo bana utakigishije ko ujya ku bintu byerekeye ibi uza kumbwira mu gutwi utakigishije ntacyo azomenya azoshika mu bantu avuga ibye hejuru ni utwo tuntu twose duto duto bifasha umwana mugana nawe umubyeyi bikagufasha ubimenye kare ugatuza uramuherekeza mu buzima bwa minsi yose atari jise mu ishuri mugana mu buzima bwa minsi yose kumenya ko yambara ipinjama yambara gutya ntumwambike ukamwigisha kubera wewe ntazoshoka abimenye ku gihamana nk'aba bandi bana bose kuko we sevuniwe ukora ukundi
mbega none ga madamu Aurélie ufatiye nko ku mwana wawe canke n'abandi bana b'indi miryango abana bafise autisme barabimenya bamaze gukura bakavuga ati jewe ndagwaye ino ngwara baravyumva canke babona umenga n'isanzwe ufatiye ku byo muyaga ni iki
nkiye mpenga kuko twari twabitwiraga na madamu Zandaske barabimenya warabibabwiye urumva umwana nicyo umubwiye uwo wakigize ibanga akazukimenya akura yumva atameze nk'abatazi igituma ariko mwabigize mukabiganira umwana akiri muto umwana akura azi yuko hariho indiferense kandi nta kibazo kurya uriya yera uriya arirabura uriya arabyibushe wowe serivo yawe ikora gutya jewe serivo yanjye ikora gutya n'ibintu tuganira iminsi yose kandi ata kibazo aba azi yuko wewe ategerezwa gushyira ingufu nyinshi mu kwiga kukubwira iyo ashaguye donc ni ukwiga kujerama emotion kwiga kufata umwanya agahema yumvise ashavuye ntati kintu hasi ibintu abazi yuko servo yiwe ikoze gutyo tuzoza turabyiga buhoro buhoro nkuko nka jewe nanje ndamubwira nti na jewe ndakeneye guta ibiro nzoza ndagira buhoro buhoro umwana agakura azi yuko twese ntitumeze kimwe umwe wese ameze uko ameze nkuko Imana yamuremye hanyuma iyo hari ikintu ushobora guhindura kugira ubuzima bwawe umere neza uragira effort urashyiramo ingufu kugira ubihindure buhoro buhoro uno munsi birakunda ejo bikanka nuko iyo gashyira ukagerageza mugana n'umunsi uhuye n'uyundi nawe ari dufate nk'umuri rya kinga ry'ibimuga cyangwa ugahura n'uyundi atabona utegere ko ari umuntu nkawe turi different ku isi ntitumeze icyo kimwe twese ibyo rero ni ibintu twamye tuganira kandi nakoraje ngira mbwira ababyeyi bose muganire n'abana kugira abana bakure bazi yuko twese twaremwe n'Imana umwe ameze gutya undi ameze gutya kandi tuzokwiza ku bana twese
hambavu iyo icyo twita accompagnement kumuherekeza kumufasha amashuri kugira iki Jeanne d'Arc hari indi miti ihabwa abana bafite autisme cyangwa no kubaherekeza gutyo nyine
oya nta miti ubako yabonewe autisme ihari ariko hariho n'imiti aba neurologue cyangwa psychiatre bashobora guha nk'umwana ari nka nk'umutipoda mu kirundi ari nka hyperactif cyangwa ari umwana atikonsanta mu gikorwa ariko bakabimuha umwanya muto kugira umwana amenyere yego hari n'abana kenshi usanga kuryama bibagora gusinzira yego imiti cyangwa bakaraba na complément alimentaire chanje ego nutritionist amufasha kugira ibyo kiba biboneke kare umwanya wayo ibintu nyinshi mugahanini nta muti wa autisme uhari niyo prise en charge niyo accompagnement ego
hanyuma umuntu agaca yiyumvira ati rero umuntu umwana afite autisme buriya ntana nta uzovuga ngo harageze nko mu myaka 5 byaraheje ari byagiye biravuga ko nka Aurel watubwiye ati uramwerekeza akagenda riga kwigirira utuntu akagira iki ayifise azoguma ayifise ubuzima bwiwe bwose mugabo agendere kuri bimwe yigishwa n'ababyeyi n'abigisha kugira ngo ashobore kubaho nk'uko abandi babayeho
ego ni nka twavuga ni traitement ya comportement sanga la société ici le Rwanda qui comment dire mais vous voyez na autisme bon à nous on a fait beaucoup de choses aussi mais il faut que y attaque la communication intégration sensorielle humaine comme ni les façons interaction sociale ça dans mon bandi mais na bien car ça moi na yikunze atena kanu kamwe ego afite umutwe urumva mu gutweka ibyo onye urage ituma agira fate nk'umwana mvuze imbere kubera iki ego ashobora kuba akubita ku ruhome kubera iki tukaraba kubwira utore mu ishuri icyo kibazo ibyo ntazo zikwiye kubigira ya nyifato twavuga la sosiyete ishobora kuba ikiri rubanza ego hama ugatweka niyo communication kwigisha umwana kuvuga ukamwigisha kumwabwira nta kintu cy'igihamana kiba ku munsi ikintu cyose ni kukimwigisha ikintu cyose kandi agifashe abagifashe mbere nyine abahejeje kugifata ego iyo communication hamwe na ego
madame Aurélie umufatiye ku mwana wanyu murabona icyo mbega shano uvuga gute sinzi ko uvuga ngo ikigenda kirahinduka ego reka mbwe ikigenda kirahinduka nkuko yari ameze mu mwaka uza uheze ugasanga uno mwaka aje akantu yongeye ko gatandukanye nuko yabikora gusoma uko mwayimusigurira kenshi canke ni kwa kundi
bigenda birahinduka kandi nawe uko agenda arakura mwagiye murabiganira mutabigitse ikintu cyo kunyegeza nawe ushusanga nawe asigaye mu ngufu nawe kugira abyiki ubu unye kera cavuye yari kubita umutwe yari kubita hasi ariko ubu unye kuri imyaka fisubu aramaze kumenya ko yapfuye afashe igitabo agasoma bande dessinée biramufasha kugabanurisha urumva nk'ubu unye hari mu wundi mwana mu bwiki n'ikimushavuza arashobora kushava hasi agasohoka agaja kwitorera igitabo ciwe jewe nk'umubyeyi mbanze gituma bibaye ariko urashobora gusanga abandi bari ngaho badategere bashobora kubona umurengo uyu mwana ntashatse kuba ari kumwe n'abandi bana mugari kubera hari uwuhejeje kuvuga ikintu camushavuje ubwo yari amaze kwiga igene bifata ushavuye ataja kurondera icyo gitabo kubera ziko kimufasha rero agenda arakura uko agenda arahura n'ibindi bintu bitandukanye mu buzima niko agenda abiza nk'ubu ugaca usanga hari nk'ibyo tutarahura mu buzima nzi yuko nitwahura ntegereza kuzomufatira umwanya kimusigurira kubera n'abana badakunda gupfa guhindura n'abana bakunda kumenya igikurikira urumva rero nk'uyo hashikiye urumva aracyari hariho ibyo mu buzima bwakwikwira atarabona ibyo rero nibyashika jewe nk'umubyeyi nasiwe nk'umubyeyi twese turabizi yuko tuzotegereza gufata umwanya tukamufasha kugitraversa icyo kintu amaze kuciga nk'uko madamu Jeanne yabivuze abacize ntasubira no gukenera ko mukigarukako mugabo ari igihe mbere kibaye utegereza kumufatira uyu mwanya tuvuga ngo uwo mwana arakuze gute atarategeye ibintu oya ni kubera ari igihe mbere kibaye atari bwaronke ukimufasha kugitegera nk'uko ubwonko bwiwe bukoze akaziro ntusanga ni nk'uko nka jewe ndashobora kubona inka ntatangura kumusigurira yuko inka ari iduha amata mugabo wewe kubera yasomye ingene inka ifungura agatangura kumusigurira yuko inka ifite estoma nyinshi ingene ifungura wewe ugasanga ntiyize iyo ntuze yuko itanga amata muka wewe yakunze gusa kwiga kuri ibyo bya estoma tugashaje tubiganira mugabo ni abana bafata umwanya mwinshi nta kumuganiriza wihuta
uritonda
mugabo ukaba uzi ko icyo kintu yagitegereye kiraheze vrema ntimuzosubira gufata umwanya kukimusigurira
imyaka y'umwana wanyu imyaka ya cumi abana usanga bavuga ati ndashaka kuzaba umuganga ndashaka kuzaba umwigisha ndashaka kuzagira iki ayo mahitapu yose y'ubuzima yarayaciyemo ariko arayacamo
ego yari yaciyemo hanyuma urumva jisha nta akarudo kubera wewe abandi sinzi ariko nkawe ashaka gukora aya majwi video ashaka gukora ibintu byerekeye ordinateur kandi nk'ibyo amaze kubivuga kubera mba nzi ko ingene ubwonko bwiwe bukora cyandashira imbere cyandayirondera nkayimushira imbere ntaca ndamureka kazararaba kubera n'abana biga bararaba kugeza ko turavuga amasanamu ntaca ndondera amasanamu yerekana ibintu nk'ibyo ntaca ndayamushira iruhande sindamuhatire ntibyige oya ntayashyira ngaho umunsi we nyine abishatse akabija ko abyituye arabimara ko iminsi ibiri iminsi itatu ahejeje kubyiga
madamu Jeanne d'Arc numva ingene madamu Aurélie adusigurira ndumva umwana wese ni umwihariko uwo hariya ashobora gukunda kuri videwo uyundi wa hariya ukazusanga hariho nk'abo ngaha anye nzi ngenderanira nabo wewe yikundira kwiririmbira kandi bikamuha amahoro n'ukuri ku buryo n'ababyeyi iyo baje bakagabanya iradiyo biramubabaza we akagenda akivugiriza akumviriza imiziki ya kera nuko nyine barabizi niko yemereye mwebwe muri ubwo budasa bw'abana mufite bagera kuri 12 murabahuriza hamwe mu kwiga umwe wese mucamo mureka nimba akunda jewe video mukamushira hajya nimba akunda kuririmba hajya nimba yikundira gucapa hajya cyangwa mubahuriza hamwe bakaronka ibyigwa byabo kubera ko ibisangije umwe wese uko ari numva umenga biranaguye ko baja hamwe bigira gute
umusanzwe ni uko amashuri yacu ameze mukanoga ko ari nk'ishuri ishyari ntimenyereye umwigisha ari imbere abana bari kurara umwigisha umwana wese aba ari ukamu nukuta makaduki iwe awari konsante kubikogwa chiwe kubi bidane bidane na nika kenewe wala wese atitwe kwa suivi iwe umukulikila na afte urutonde gri iwe hama afte programu iwe hama hakala ya mibi mbi likogwa usangala korela hamwe likogwa za ego byo kuriri imba byo gutamba za spo guchapa ego ego hariri mbi bakorela angro kugira du tworoshe du favorize ya sociabilizasyon ya abo kwera kenshi ako kano ka hola semel anawasa gafite ego kandi sana kwe kwera zana
Ijamwa biza. Hari abakunze kuvuga yuko indwara ya autism igwa igwiriye cyane mu bihugu biki biteye imbere gusumba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere mwarabaye muri ibyo bihugu biteye imbere muremeranya nabo cyane muri ibyo by'inzira y'amajambe navyo irahari nuko batayinze
jewe ndabona ko ihari nuko abantu batabimenya nuko usanga njinajio na kuri na kuri ngahi Burundi usanga n'umwana yavuga ati bye bavuga ngo azobaravuga ugasanga umwana tanguye arashoboye kuvuga canke ugasanga atoze nabi muko umwana ashoboye kuvuga yaramaze gukwiza imyaka 5 ariho nka byinshi aba yaratakaje dans le sens iyo mu iyo babibona kare bakabafasha hakiri kare bari kuba bashoboye n'abashoboye batashoboye guheza amashuri kubera batari mimikare ngo bamenye ingene bahindura ukuntu babigisha kuri ubwonko bwabo udakora co kimwe n'ubwo bw'abandi bantu ico ivyo bihugu biteye imbere badusumbije gushobora kuronka abo bantu bafasha abavyeyi kubibona hakiri kare mugabo nabo nyine baracirondera barateye imbere n'ivyo barigeze kure ariko hariho utuntu dushasha tuguma tubona usanga natwe bwiyo tudukoresheje no mu Burundi bidufasha akarorero ni nko kuri nka therapie twa musicothérapie bafite kuri centre Talitakum ku kandi barakira n'abana atari abana bahiga iyo ni kubera aba bana bose baba autiste bose ntawe turahurira atameze gutyo usanga bakunda umuziki usanga bakunda indirimbo usanga rero umuntu ashobora gukoresha umuziki kugira umwigishe ikintu urumva utegerezwa kuja kurondera icyo muhuriza ko ukunda umuziki ugacukoresha icyo kugira umwigishe ikindi kintu ugasanga rero ni izo therapi bagiye bapima muri ibyo bihugu biteye imbere bagaca baza barakurikirana umwana yagize iyo therapi bagasanga byamufashije icyo rero nicyo usanga twe i Burundi kubera usanga i Burundi tuzi yuko umwana kwije imyaka 3 umushyira muri ecole maternelle akagenda kwije imyaka 6 mu wa mbere ni nk'uko twaba twaramaze gucapa ingene umwana akura ifoko twiga guhindura tukabona tuti okay hari abadakura gutyo bakura ukundi mugabo ntiduce tuba bakuramo mu bandi bana kuko bo baba baba ubwonko bwabo bwa buri ewa buri très différent
yego ayo na wakunze ngarutse kuri izo vya vyimwe mu miryango nda hano usanga bafise abana nkawo baranakunze kuvuga yuko usanga bafite perfection irengeje mu bintu byose bavuga ati mu bana banje bose buriya anye aritunganije ahubwo ntiworaba apanga uduhuzu twibagirika atabonye n'akantu k'agacafu kari ahantu karamujya mu mutwe ku buryo aca akamuvana ahubwo nyine urumva nyine nabo gushigikira cyane yego nuko rero madame Jeanne d'Arc imbere ko dusezerana akajambo ka nyuma wubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika wubwira abatwumvirije wubwira abavyeyi wubwira muri rusange n'igihugu c'u Burundi kuri no ngwara ya autisme na ka
ego akajambo kanyuma niko no abonyesha yuko otizmu indwara yo mu mutwe umwana ubwo nibwo ubukora ukundi kandi nabana baryoshe cyane nabana wuzuye n'ingabirano nyinshi cyane ari kujya mu ishuri gusa abana bashobora gukora utuntu twinshi twinshi rwose dutandukanye ego kenshi usanga harimo n'utuntu tw'ibitangaza tubereye ijisho ego kuba n'ikindi ni guhamagarira ababyeyi ikigano n'abandi bose kwakira ubudasa kwakira ubudasa novuga ati niyo umunywa w'amazi umwe uzahagira bimvura mbona ibindi ubereye ijisho umva kwakira ubwo budasa n'imiryango myiza n'abana bacu bare ubwo budasa nibwo bugira ikintu cyiza kikagira amabara meza abereye ijisho.
Urakoze cyane gose madame Jean d'Arc Nduwingoma, tukibutsa ko mutwara ikigo Centre Talita ku autisme mu Burundi kiraba iby'ingwara ya autisme. Ejo nitwabikora ko muzotwemere kugaruka nkuko mwabikoze uno munsi.
Ego mena kibazo.
Ego madame Aurélie Gahimbare. Ego madame Aurélie Gahimbare muri muvyeyi mufise umwana afise autisme namwe akajambo kanyu kanyuma nakahe ku bumva ijwi ry'Amerika ku bavyeyi bafise abo bana ku gihugu cy'u Burundi muri rusange.
Jewe nashaka gutera kamo abavyeyi programme ndabatera intege ahubwo ndababwiye ko niba Imana yaguhaye umwana ameze gutyo ni uko ushobora kumufasha ni uko yashyize muri wowe ingabo zo gushobora kumufasha hanyuma nimugumu kwanyu ifoko na jewe no hanze nino narabigize ushikurondera ifo kurondera abandi bafite abana nkabo kugira muze murahanahana ibyiyumviro hari igihe jemba naciye mu kindu nkapima ikinini nkasanga kumuha kirafunze tuganire nkikubwira nawe ugasanga kubaho birakunze none nimugume ukwanyu mubona umengo isi yarahagaze no nimuje hamwe nimuze tuje hamwe twe turafashanya aho kuri iyo Centre Talita kumwe turahahurira nk'ababyeyi rimwe mu kwezi tukaganira tukumva abana bacu bageze hanyuma ikindi nacyo nuvuga niturindire nk'ababyeyi niturindire ko igihugu kigira ikintu Centre Talita kumwe igira ikintu akazi ka mbere nitwebwe akazi ka mbere nitwebwe twige kubamenya abo bana twige kumenya icyo bakunda nitubasigira abakozi n'abantu bacu nitwige kubamenya nitwasanga bakeneye kwiga kuvuga nk'iyo hariho umortophoniste aza kuri iyo Talita kumwe ariko afise Centre Privé naho nyine tubwireyo ntitumurungikane umushoferi twishikireyo twige kubwene dushobora gufasha aba bana bacu kuko nitwebwe ba mbere umubyeyi niwe wa mbere ashobora gufasha umwana wiwe saba specialiste hama ku byerekeye naje ho abakiri mu mashuri nimwigize specialisation kubera izi ngorane turazibona izi zahiri kwiragira ingaha mu bindi bihugu irahari mu Burundi hari umortophoniste umwe kandi si umurundi mugabo turafite amayunivesite abari mu mashuri ni mu vyige yaba psikoterapeuti izi specialisation zose twumva zo hanze jewe ndabizi yuko natwe ndaha i Burundi dufise abagizi baciye ubwenge cyane rwose bashobora kubyiga bakazoza baradufasha rero ko guherekeza aba bana bacu yego hama igihugu nacyo kidufashe aya makaye yo mu ishuri umuntu azirashiramo amasanamu menshi azirahindura sisiteme gato kubwira n'abo bana biga diferama bazi bashobore gukurikira iyi prosesi y'u Burundi.
Yego murakoze cyane rwose madame Aurélie Gahimbare ko mwadusangije bimwe mu byo muzi kuri iyo ngwara ya autisme mukanatubwira ingene mwashoboye gufasha umwanya na wanyu ejo ijwi rya Amerika niryongera gusubira kubitura muze mu byitabe nk'uko mwabikoze uno munsi. Abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunzi mwarimu duteze amatwi muri ijyanye no ku isi kuri mikoro kino kiganiro muri isanga mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Joe Diane ni nahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose nahutaha.